Iri ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi yose i Washington DC. Mwaramutse nshuti, muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kane tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2019. Kuri mikro muri kumwe na Ange Fide Niyongabo, nigenderamije ibiganiro vyo muri aka kanya.
Aje amezi atatu ya mbere niyo mezi mabi mu gihe wibungenze mu gati ipimishije. Nivyo iyo afise iyo infection imufashe hakiri kare, lo risque yuko imwandukira nino ariko ibiri grave ibikomeye.
Uwo ni Dr Kayonde Floribert avuga ku ndwara ya toxoplasmose. Turavuga no ku gisirikare cha Congo FRDC gitangaza ko kimaze kwica abagwanyi benshi b'abarundi n'abakongomani basanzwe bakorera ni territoire ya Uvira mu ntara ya Kivuyo mu manuko ku banywanyi b'umugambwe FDU Inkingi muri sentare mu Rwanda, hamwe no ku kamakuru nani gw'amashira hamwe y'ugwaruka gw'incabwenge mu Burundi gasaba kuri ururimi rw'igifaransa gukoreshwa n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, hamwe no ku rukino rw'uguhiganirwa kuja mu gikombe cy'ibihugu bya Afrika c'abakinyi b'umupira w'amaguru batarenze imyaka 23 rwabaye ejo kuwa gatatu hagati y'u Burundi na Congo Brazzaville. Reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru adufitiye muri aka kanya. Aloys.
Rakoze Fideli Niyongabo, tuyahere muyavuga kuri Afrika. Umugambwe wa Perezida Abdelaziz Bouteflika muri Algeria washikirije jo kwa gatatu ko wifatanije n'abagira imyerekano isaba ihinduka mu gihugu kandi ushigikiye ibiganiro kugira igihugu kive mu ndyane za politike kirimo. Umugambwe Front de Libération Nationale FLN mu camake ushikirije ivyo inyuma yaho sendika zibiri zikomeye mu gihugu zegamiye ubutegetsi y'abakozi hamwe n'iy'abadandaza nazo zifatanije n'abari mu myiyerekano. Umukuru w'umugambwe FLN Muade Busharebe ashikiriza ko leta itagenzurwa n'uwo mugambwe, ibisa n'uko umugambwe ushaka kwigiza kure na leta ya Bouteflika. Umugambwe FLN uri ku butegetsi kuva Algeria cikukira mu 1962. Algeria cinjiye mu ruhagarara rwa politike n'imyerekano kuva mu kwezi kwa kabiri tariki 2022, inyuma yaho Bouteflika atangarije ko agiye kwitoza muri manda ya gatanu, naho hari amakenga ko vy'ukuri ashobora kuzobandanya arongoye igihugu mu gihamagara mukitse. Mu itangazo ryatangaje abatari bake yashikirije ku itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu, yavuze ko agiye kwavuye mu ihiganwa ariko yunguruza amatora igihe atashoboye kumenyesha. Sentare y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni yarongereje ibihano ku muserbe wo muri Bosnia Radovan Karadžić ku vyaha byo mu ntambara inyuma y'imyaka 40 yo gufungwa ku vyaha vy'ihonyabwoko yari yaraciriwe ubwa mbere. Karadžić w'imyaka 73 yari yitabye sentare y'Ilahe mu Buholandi jo kwa gatatu, aho yari yunguruje ku myaka 40 yari yaraciriwe ahowe gutunganya ubwicanyi bw'ihonyabwoko mu ntambara yo muri Bosnia yabaye kuva mu mwaka w'1992 gushika muri 1995. Umushikirizamanza yavuze ko mu mwaka w'2016 sentare yihenze mu kumucira igifungo cy'imyaka 40 ugereranije n'uburemere bw'ivyaha yakoze. Igihugu rubanza rwariko rurasomwa abagenzi hamwe n'imiryango yabuze ababo bariko barakurikirana ugo rubanza kibiriraho bafise amafoto y'ababo barira ku bw'umunezero. Mu mabanga yiwe y'umutegetsi mukuru w'abaserbe bo muri Bosnia, Karadžić niwe yakurikirana ibikorwa by'igisirikare by'abaserbe muri icyo gihugu cya Serbia. Leta z'Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje jo kwa gatatu ko hasigaye ikiringo giharurwa mu masaha kugira umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu uzobe wahanaguwe ku ikarata y'isi. Yayivuze yerekana ikarata yerekana igabanuka ry'abakora iterabwoba muri Iraki hamwe na Siriya. Perezida Trump yashikirije ko abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika bishe abarwanyi benshi mu kwezi guheze. Yayivuze mu gihe jo kwa gatatu ugutana mu mitwe kwari kukibandanya mugisagara cha Baguze aho muhari wa leta ya Kiislamu wari wugarijwe ku mpande zose hakoreshejwe ibikoho bikomakomeye biraswa n'urunani rw'abakurde rufatanije n'abanyesiriya hamwe n'abandi barongowe bose na leta z'umwe za Amerika. Perezida Trump yemeza kandi ko abasirikare ba Amerika mu kwezi guheze bishe abakoze igitero cy'iterabwoba muri Siriya cyahitanye abasirikare bane ba leta z'umwe za Amerika. Muri Afghanistan naho abategetsi muri ico gihugu barunguruje ubugira gatatu amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kw'icyenda tariki 28. Batangaje kandi ko amatora y'abajenama mu ntara zose 34 zigize Afghanistan azoba kuri iyo tariki nyene. Komisiyo y'igihugu itunganya amatora yashikirije ko ayo matora yungurujwe bivanye n'ihinyanyurwa ry'amategeko agenga amatora hamwe n'ibibazo bitaratorerwa umuti mu nteguro zayo. Amatora y'umukuru w'igihugu bwa mbere yari kuba mu kwezi kwa kane igenekerezo rya 20 yungururizwa mu kwezi kw'indwi kumva z'umutekano hamwe n'amakenga ku bushobozi bwa komisiyo y'amatora bwo gutunganya amatora taho yegamiye. Inyuma y'amatora y'abashingamateka yabayemwo impari mu kwezi kw'icumi. Kunguruza isango ry'amatora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu ribaye mu gihe leta z'umwe za Amerika zariko ziragerageza kurondera umuti wa politike urangiza intambara yari imaze imyaka 18 huza leta hamwe n'abarwanyi baba Talibani. Aha niho tugarukirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Murakoze.
Urakoze Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri Congo aho igisirikare FRDC muri ico gihugu gitangaza ko kimaze kwica abagwanyi benshi b'abarundi n'abakongomani basanzwe bakorera muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu yo mu Manuko kuva gitangwa ibikorwa byo guhangana nabo mu ntango z'ukwezi kwa kabiri gushize. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi Amerika ari Uvira Vedaste Ngabo.
Umuvugizi w'igisirikare mu karere k'imigwano ko mu ntara ya Kivu ya Majyepfo Kapitene Dedone Kasereka yahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatatu kuri Hotel Eden City. Mu byo yibanzeho hari intambara imaze iminsi itangijwe na FARDC ku mitwe y'inyeshamba z'abarundi n'abakongomani zikorera mu misozi miremire ya Uvira. Kapitene Dedone Kasereka avuga yuko kuva intambara yatangira tariki ya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri umwaka 2019 yo kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho, igisirikare cya Congo cyishe inyeshamba 66 z'abanyamahanga n'abakongomani, hafatwa abagwanya 30 b'abanyamahanga n'abakongomani. Gusa uyu muvugizi yirinze kutubwira umubare nyawe wa buri ruhande muri abo 66 gisirikare cya Congo cishe. Ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC, Dieudonné Kasereka yavuze yuko batakaje abasirikare babiri hakomereka batandatu abandi babiri nabo baburirwa irengero. Twagerageje kuvugisha zimwe mu nyeshamba z'abarundi zari zisanzwe zikorera muri Uvira ntibyadukundira. Gusa mu kwezi gushize umuyobozi w'umutwe w'inyeshamba za FNL Alois Nzabampe ma mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika yemeje yuko ari abasirikare batanu ba FARDC yafashe mu migwano yabereye Kageregere. Muri iki kiganiro umuvugizi wa FARDC yahaye abanyamakuru yagarutse kandi no ku ntambara imaze iminsi ibera mu Minembwe no mu Rurenge. Yanyomoje amakuru avuga yuko General de Brigade Rugayi David n'abandi basirikare bakuru ba FARDC bakorana n'umutwe wa Gumino mu kugwanya umutwe w'inyeshamba za Mayimayi ndetse n'abaturage b'abafurero. Uwo muvugizi w'ingabo za Congo yemeza yuko intambara yari mu Minembwe no mu Rurenge ari amakimbirane y'amoko y'abanyamurenge abafurero n'abanyintu aho buri bwoko muri ayo moko ufite umutwe w'inyeshamba zibugwanirira nka Gumino na Twigwaneho ibarizwa mu banyamurenge naho Biroze Bishambuke na Mayimayi bibarizwa mu bafurero n'abanyintu. Bedatse Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara y'Ikivu Majyepfo.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 21 abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve muri Kongo tuze mu Rwanda aho mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha ku rwego mpuzamakungu n'ibyaha birengera imbibe abunganira abanywanyi b'umugambi FDU Inkingi basavye umucamanza kutakira ikirego c'abashikiriza manza imbere yo kuburanisha urubanza mu mizi. Ni inkuru ya Eric Bagiri w'ubusa yari inyanza muri Senare.
Metre Gatera Gashabana wunganira abantu 9 muri 11 baregwa niwe watangiranye ijambo yibutsa urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka n'ibyo ku rwego mpuzamahanga inzitizi bari batanze mbere y'uko urubanza rwimurirwa muri uru rukiko. Yasabye ko urukiko rutakwakira ikirego cy'ubushinjacyaha kuko ngo bwagitanze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yavuze ko amategeko atumura ko ku byaha byo guhungabanya umudendezo w'igihugu baregwa mbere yo kubikurikiranwaho hagomba kubanza kugaragara uburenganzira bw'umushinjacyaha mukuru. Akavuga ko ikirego cyatanzwe umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu bwana Alphonse Mutayoba. Umushinjacyaha bwana Ndibwami Rugambwa hese yaka ijambo maze avuga ko Maitre Gashabana yakoze icyo yise kujya mu ruziga rudashira. Asaba ko ubushinjacyaha bwahabwa umwanya bukagaragaza ibimenyetso bakabyisobanuraho. Ni imyitwarire yarakaje Maitre Gashabana kuko ngo urwego yemera rwamuciye mu ijambo. Izingiro rya byose ku birego abarwanashyaka ba FDU Inkingi, Maitre Gashabana yavuze ko bishingira ku biganiro bagiranaga kuri telefone zabo ngendanwa byumvirijwe n'inzego z'umutekano zitabisabiye uburenganzira. Janvier Twagirayezu umwe mu barerwaga muri uru rubanza akaza kurekurwa by'agateganyo. Maitre Gashabana agaragaza ko bitumvikana ukuntu inzego z'umutekano zivuga ko zasabye uburenganzira bwo kumwumva viriza mu biganiro yagiranaga n'abaregwa mu gihe we yavugiye mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha ko yamenyanye nabo nyuma yo gutangira kubumviriza. Maitre Gashabana kibaza uburyo inzego zaba zareretswe ibyo zumvirizaga ku bantu bavuga ko batari bakamenyanye mbere y'iminsi 72 abaregwa nabo bagiye basaba ijambo buri umwe yabwiye umucamanza ko basanga ikirego kibarega kitakwakirwa. Baravuga ko basanga ibyo baregwa ari ibirego bita ko bibumbatiye ibinyoma bishingiye ku kagambane. Akoresheje igishushanyo yari yakoreye ku gipapuro kinini ahuza amatariki baregwaho kuganira kuri telefone na Janvier Twagirayezu, bwana Nsabiyaremye babanje kumuhambura amapingu ku kuboko kumwe maze aratambuka. Imbere y'umucamanza bifashijwemo n'umwunganira mu mategeko Maitre Gatera Gashabana yerekanye ko amatariki baregwaho batari bakamenyanye na Janvier Twagirayezu. Yavuze ko hari na nimero ya telefone ubugenzacyaha bwamutwerere yatayizi kugira ngo ibyaha bimuhame mu cyo yise tekinika nyandiko. Humvikanye guterana amagambo akomeye hagati ya bwana Fabien Twagirayezu n'urukiko ubwo bamubuzaga gukomeza gusubiramo ibyavuzwe bakabifata nko kumupfukirana. Mu ijwi ry'ijuru uburakari ati mwibuke ko ndi imbere y'urukiko none ejo nimpfa hazaburana umurambo. Umucamanza ati niba uzi ko umurambo uburana ubwo niwe uzaburana. Ni imyitwarire yafashwe nk'igaragaza ikinyabupfura gike mu rukiko maze mu izina rye Maitre Gashabana bisabira imbabazi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko inzitizi z'abaregwa nta shingiro zifite. Bwavuze ko ibyo bavuga bishingiye ku myiregurire yagombye kuza nyuma y'ibimenyetso bishimangira ikirego cyabwo. Bwana Ndibwami Rugambwa yabikomye ko biregura mbere y'uko baregwa. Ku ngingo kutakira ikirego kuko ngo cyatanzwe binyuranije n'amategeko yabwiye urukiko ko amategeko asobanutse ku mikorere n'ububasha by'umushinjacyaha mukuru. Yavuze ko urwego rw'ubushinjacyaha rero umwe mu gihugu hose yaba ku rwego rw'igihugu urwibanze n'ahandi watanga ikirego bikora mu izina ry'umushinjacyaha mukuru. Yavuze ko watanze ikirego bitari mu izina rye bwite. Umushinjacyaha gifite ijambo Maitre Gatera Gashabana yatsi ijambo asabira abaregwa kubabohora mu mapingu kugira ngo byibura babashe kwandika ibivugwa n'uruhande rubarega. Maitre Gashabana ati byakorwa mu buryo bwa kimuntu wenda abashinzwe umutekano bakabahanga ijisho. Nimvugo yakuruye amarangamutima mu rukiko maze umucamanza ategeka kubakuramo amapingu burumwe akarisigarana ku kuboko kumwe ku buryo utabibonye ashoboraga kuba yakeka ko bambaye ibikomo. Kukumviriza abaregwa ubushinjacyaha buravuga ko byakozwe hatanzwe uburenganzira ariko bunashimangira ko igihe byihutirwa habaho kumviriza ukeye ku ruhushya rukazasabwa nyuma. Kukuba Janvier Twagirayezu yarumvirijwe na mbere y'uko amenyana n'abaregwa bwavuze ko hari hagaragaye impamvu zumvikana zo kumwumviriza. Maitre Gashabana ariko akavuga ko ibisobanuro by'ubushinjacyaha bivangavanze mu buryo bwa rusange mu gihe amategeko yihariye ku bubasha bw'umushinjacyaha mukuru wenyine ku kurega cyangwa gutanga uburenganzira bwo kurega. Maitre Gashabana yasoje asaba urukiko kuzasuzuma inzitizi batanze rukaziha agaciro maze ikirego cy'ubushinjacyaha kikaba imfabusa rugahita rutegekwa ko abaregwa ari abere bagasohoka mu buroko. Mu iburanisha rya none abantu bakubise buzura icyumba cy'urukiko ryagaragayemo abashinzwe umutekano batari bake Madame Victoire Ingabire Umuhoza yumva urubanza rw'abarwanashyaka be President Fondateur wa PES imbere kuri Maître Bernard Ntaganda abavandimwe babaregwa abakozi bazimwe muri ambasade za hano i Rwanda itangaza makuru n'abandi nakwibutsa ko abaregwa 11 bari muvuga ko ari mu ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi uniyunganira bwana Tanazi Kanyarukiko bose baratekwaho ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe bafatanya n'imitwe irwanya leta ya Kigali kugira nawe ubutegetsi buriho n'iterabwoba bose byose barabihakana icyemezo cy'umucamanza kizamenyekana ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka bagira ubusahijwe rya Amerika Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mugiye imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Mwanda nyakumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi urunani rw'amashirahamwe y'ugwaruka rw'incabwenge rusaba ko ururimi rw'igifaransa rwokoreshwa n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Rubishikirije mu gihe kuwa 20 ntwarante amakungu ahimbaje umunsi wahariwe ururimi rw'igifaransa. Ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu bumenyesha ko bumaze gutanga ico cifuzo muri uwo muryango. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Raymond Zimana.
Ugorunani kwa mashirahamwe y'ugwaruka gwemeza ko ruriko rurakora kugira ruteze imbere ururimi rw'igifaransa mu karere ka Afrika y'ubuseruko runegura kugihugu kimwe gusa arico cyo Burundi arico cyonyene gikoresha nkuko bitegereza ugo rurimi nawe irankunda rongo y'ugorunani Elite East Africa akabona ko ugo rurimi rwategerezwa gukoreshwa mu manama atunganywa muri ako karere kurugero gururimi rw'icyongereza
Burundi nibwo busigaye buhagaze nk'igihugu gikoresha ururimi rw'igifaransa mu karere haba mu nyigisho mu ntwaro n'ibindi ariko ibindi bihugu byose usanga bikoresha ururimi rw'icyongereza ariko ntibisigura yuko muri ibyo bihugu ataga ifaransa kiriyo igifaransa kiriyo mugabo ku rugero ruciriritse twe mu karere twifuza yuko ururimi gotera imbere tezwa imbere uko bavuga icyongereza ururimi rw'igifaransa bagaka rushira mu ndimi zikoreshwa mu manama amwamwe kuko nago nyene n'urundi rurimi ruryoshe mbere warashima gusomba izindi
Ugo gwaruka rusaba ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa gufata ya mbere kugira ugo rurimi ruvugwe mu turere dutandukanye tw'isi rukoreshwe cyane cyane mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Irankunda akabona ko ishyirahamwe ririkiyemo ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ko ryo kongereza ingufu kugira ugo rurimi ntiruzimangane mu karere ka Afrika y'ubuseruko.
Nk'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza biragoye kugira bitanga uburyo mu kugira ugo rurimi rutera imbere ahubwo nosaba aya mashyirahamwe mpuzamakungu ajejwe guteza imbere ururimi rw'igifaransa kariyo yofata ya mbere n'ibi bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa kari bwo byofata inzira ya mbere kuko nta muntu numwe azoza guteza imbere urugo rw'uwundi nutabiteza imbere nta wundi muntu ashobora guteza imbere ururimi rwawe no kuvuga igihugu cyo bufaransa Organisation Internationale de la Francophonie n'ibindi bihugu byose bihurikiye muri uno muryango birakwiye gufata iki kibazo nkangama bigatanga n'uburyo kugira igifaransa gishobore gushika kure muri kano karere ka Yas
mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu bemeza ko kuba igihugu cyo Burundi kiri mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa Bivisa karusho kanini kubijanye n'imigenderanire kuko uyo muryango uri kwimwe ibihugu 88. Epifani na mwana kabushemeye umuyobozi ajejwe imigenderanire muri ubwo bushikiranganje yemeza ko Burundi bwasabye ko igifaransa gikoreshwa mu muryango wa karere ka Afrika y'ubuseruko.
Twafashe uwo mugambi igihugu kivuga igifaransa muri uyu muryango w'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko kuko ni nk'akaranga natwe twajanyeyo. Kavuga tuti ko abo dusangiye ku karere bavuga icyongereza natwe tujane igifaransa muri iryo shaka nyine ryo kugira ngo igifaransa nacyo kivugwe n'abandi bacyumve kandi tugihe na kiri
abajijwe nimba uyo mugambi utariko urateba kugira ugo rurimi nago rukoreshwe muri uyo muryango umuyobozi ajeje imigenderanire yemeza ko intambwe uyo mugambo ushitse ko ari wo gushima narijya ari umugambo uri gutunganywa n'igihugu kimwe mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko kandi usaba ubujyo
ntibiriko birateba mugabo ikintu kirategurwa kirafise ingene higenda kiratera imbere twarabisabye bakuru b'ibihugu bagize uwo muryango baravyemera hanyuma
ubu tugezaho twiga mahera bizotwara ningene ururimi ruzokwemezwa mu mategeko y'uwo muryango wacu mu byukuri n'umugambi wa w'u Burundi ibindi bihugu byo karere ntibyashatse yuko akikigorokoza kabaremera
icigwa cakozwe n'ishiramwe ririkimwe bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa mu mwaka wa 2014 cemeje ko ibice 8% by'abarundi aribo bavuga ururimi rw'igifaransa ico cigwa nyene cerekanye ko mu mwaka wa 2014 abantu imiliyoni 200,000 ku isi aribo bavuga ugo rurimi mu gihe muri no mwaka wa 2019 OIF yemeza ko abantu bavuga igifaransa ku isi bageze ku miliyoni 300,000 ururimi rw'igifaransa ni rumwe mu ndimi zitandatu zikoreshwa n'ishiramwe mpuzamakungu ONU I Bujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Noi muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Indwara ya toxoplasmose ni indwara ibangamira umuntu igihe abasirikare b'umubiri batagifise ubushobozi bukwiye bwo kugwanira. Muri abo abakenyezi bibungenze bari mu babangamirwa. Muganga Kayonde Floribert yanonosoye ibijanye no gukurikirana abakenyezi bibungenze arasigura icivako n'ingene abantu boyirinda mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Ndonsari Bujumbura.
Muganga Kayonde Floribert yanonosoye ibijanye no gukurikirana abakenyezi bibungenze atangura asigura ingene umuntu yandura indwara ya toxoplasmose.
Ni indwara bisanzwe iterwa n'ubuyabu cyane cyane nk'abantu baba bafunguye inyama canke bafashe imboga zitaronze neza canke inyama zidahiye neza izo nyama z'igikoko cagiye kurisha ahantu umwanda mukuru w'ubuyabu wowe waragiye ugakontamina ibitegwa canke ivyatsi hanyuma ico gikoko kije kurisha kikaca kiba infecte hanyuma abo bantu baje gufungura izo nyama zidahiye neza canke izo mboga zacafujwe n'uwo mwanda mukuru bakaca bandura iyo ngwara.
Muganga abandanya avuga ko iyo ngwara ya toxoplasmose benshi bita toxo atabimenyetso bigaragara cane umugwayi ashobora kubona ariko kandi ntibuze ko ubugendana umugera wa sida ishobora kumutuma adadarara igihe ativuje hakiri kare canke ikagira ingaruka mbi ku kibondo cibungenzwe.
Iyo ngwara iyimufashe agitware inda umwana arashobora kugira ingorane. Izo ngorane ni za zindi ushobora gusanga hari amazi menshi mu mutwe bita hidrosefari canke akagira utwiso duto duto hari naho bagira ama avortement cyangwa ama akushuma prematuré inda zikavuka zitaragera cyane umwana akaba yofira mu nda.
Umukenyezi afise imbanyi canke uwo afise umugera wa sida yiyumva gute mu gihe yoba iyo ngwara yamufashe?
Iyo ngwara yamufashe nta nakimwe amenya, nta kimenyetso na kimwe kiriho. Hari utumenyetso duto duto adashobora no kumenya yuko ari iyo toxo, ashobora kubaza ko ari nka gripe agwaye ngabo two ntitwatuma yiyumvira ngo agwaye toxoplasmose. Mu isanzwe nta bimenyetso biriho byerekana ko yanduye iyo ngwara.
Bishoboka ko umukenyezi yibungenze arinda izo ngorane umwana mu gihe yipimishije hakiri kare nk'uko muganga Floribert abandanya bivuga.
Akwiye kuza kwipimisha hakiri kare muri ajya amezi atatu ya mbere. Ajya amezi atatu ya mbere niyo mezi mabi mu gihe wibungenze mu gihe atipimishije. Nivyo iyo afise iyo infection imufashe hakiri kare no risque yuko imwandukira nino ariko ibiri grave ibikomeye kuko n'igihe cuko ibihimba by'umubiri bija mu kibanza. Rero iyo iyo infection yitayemo ntigitera ubumuga mu maformation ari uyu mwana ariko rero ayanduye muri aya mezi atatu ya nyuma risque yuko ayandura ni nini mugabo niheza ngo itere ingorane nyinshi kuko ibihimba by'umubiri biba byamaze kuca mu kibanza ico gihe rero baraheza kamukurikirana yamaze kuvuka bakaraba ko atangorane afise
ariko rero inzitizi zikunze kwibonekeza nizo kudafata umuti neza nkuko uyu muganga abisigura
ico gihe turamuha umuti gushika yibaruke ariko turabona ko benshi kubera uwo muti usanga uzimbye cyangwa ukabona murambira gufata hari habacira umuti hagati mugabo rero ni byiza ko umuti bawufata gushika igihe cyo kwibaruka
ukwirinda indwara ya toxoplasmose bisaba ko umuntu aba kure y'akayabu hamwe no kugira isuku rishemeye mu ntoke canke ku byo yihereza ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika i Washington DC. Kumakuru ajanye n'inkino, mu nkino zo gukuranamwo kugira haboneke imigwi izohiganira igikombe ca Afrika c'imigwi inserukira gihugu y'abasore batarenze imyaka 23, umugwi w'Uburundi warangije urukino ufise ubusa ku bundi n'umugwi wa Congo Brazzaville. Hari mu rukino rwahuje ku muhinga mwejo kwa gatatu, iyo mirwi ku kibuga citiriwe umuganwa Rudoviko kwa gasore i Bujumbura mu Burundi. Ni nkuru ya Evariste Nzikobanyanka yari yahanyarukiye.
Ugurukino rwahuje inama mu rugamba n'umugwi serukira gihugu wa Congo Brazzaville kwatanguye hibonekeza ko imigwi yose inganya ubuhinga mu mpande zose naho byacamwo intamba zikindira muhira zigasugereza Diable Rouge na gitsindo cyabonetse haba mu gice cya mbere c'urukino canke mu cya kabiri iyo mirwi yose muri ugurukino rwa mbere ale yanganije ubusa ku bundi ugurukino rurangiye Omar Ntakagero amenyereza intamba mu rugamba yashikirije ko naho umurwi amenyereza utatakanye inzinzi wagerageje yatanze icyizere ko mu rukino rwo gusubiza yizeye ko abasore amenyereza bazogifatamwe neza
nibaza ko tuturavye ngene match yagenze naho twaronse ama occasion avanga deze mitaro ama occasion twaronse menshi kubarusha bizwashye kuyatsinda mugabo nibaza ko ubusa ku bundi uravye ngene mu kibe twakinye tutari tuyize ngene ikina ugurabona ko ari ikipe tutemeze umupira neza kandi ari abantu bamenyeranye gose nibaza yuko umuntu amaze kubabona ngene bakina deze mitaro mwabonye ko twagerageje kubafata uko dushobye kose nibaronse ama occasion nk'abaronse muri premier mita nibaza yuko ubu macho tu murazogena giye gukina n'abantu azi nibaza ko iyo tuzokorera ko tutanguye kuva premier meter gushika match hehe
bamwe mu bakunzi binama mu rugamba batanya gashavu urukino rurangiye kubona atanzinzi yabonetse nta kindi basaba umumenyereza ataruko bekinisha abakinyi babishoboye
agituma umunyeze adutsinde wabarya umpetse warambanira side wa miss
ndikonda gusaba igiki mutumye mumenyereza ku mukino go gusubiza ruzobera mu Brazzaville ku wa gatatu w'indwitse
oya igintu twosaba no kubera akocha yipange apanga abakinyi neza abare bakuri kwinubana
ushatse kuvuga iki
urya umpetse warambanira cyane uwo
ubutirero bashire ku rutonde abakinyi bashoboye
eh bakinyi bashoboye rya mpitsi bamwe mipira kine nka kine neza bakuri ku nshegere no ari gusa
ku ruhande rwa Congo Brazzaville kubona atagisindo binjijwe n'umugwi w'u Burundi Bujumbura ngo ni nzinzi kuri bo Jean Elia Ngoya amenyereza umurwi wa Congo Brazzaville w'abatanize imyaka 23 ashima ku murwi w'u Burundi ari umurwi mwiza
bon on va dire que l'équipe du Burundi c'est une très bonne équipe on s'est partagé on va dire deux mi-temps
Jean Eliant ndemeza ku murwi u Burundi ari umugwi mwiza twakinye kandi twari dufise uburyo bwo gutsinda mu gice ca mbere ariko mu gice ca kabiri naho umugwi u Burundi wari gushobora gutsinda ibitsindo bitatu ariko ntibyinjiye Eliant kunganya ubusa ku bundi je ndabyita nk'inzinzi namenyesha ko i Brazzaville ari kuwagabira dushobora gutsinda bibiri ku busa mu gice ca mbere murumva ko urukino rutazuba rusa nk'ubwo ibujumbura icungiye gukora mu gukurugutura abakinyi banje
on ne peut pas les avoir tous les 20 minutes quoi mais je vais tirer les ficelles
urukino rwo gusubiza i Brazzaville ni ku munsi wa gatatu w'indwiza igenekerezo rya 26 kuno kwezi kwa gatatu muri izo nkino utsinzwe abasezerewe mu ihiganwa eliminatoire directe mu gifaransa hagataho ku munsi wa gatandatu u Burundi buri ko bwitegurira urukino rwo kugwego rwo hejuru mu mupira w'amaguru ruzohuza ku kibuga Prince Rwa Gasore i Bujumbura imirwi serukira bihugu ya Gabon n'u Burundi y'abakuze senior mu gifaransa ni rumwe muri zimwe zo kurondera imigwi izoja mu nkino za nyuma zo gukinira igikombe cya Afrika cy'umwaka wa 2019 Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Njoti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya haniyo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu mu kinuni no mu kinyarwanda iminsi yose kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.